Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Kindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'u Rwanda.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ku kamaro ko guteza imbere urubyiruko mu muhango wo gusoza kongere y'ishyaka FPR Inkotanyi yarangiye kuri uyu wa gatandatu. Inkuru n'izindi turazigarukaho mu kanya gato. Ku munsi wejo mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania hateganijwe umuhango wo gusubukura ibikorwa by'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Iyo nteko yari imaze igihe kinini idakora. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru, umaze igihe akurikiranira hafi imikorere n'imirimo y'iyo nteko. Claver, ni iki cyatumye iyi nteko imara igihe kinini idakora?
Iyi nama nshinga amateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yari imaze amezi atandatu yose idakora. Yari yabujijwe n'ibintu bibiri. Icya mbere n'igihugu cya Kenya kitarabyarungike abashinga amateka 9 bagiserukira umuryango wa Afurika y'ubuseruko, nabyo bikaba byari byacerejwe n'amatora mu gihugu cya Kenya, kuko aya kwezi k'8 yafutswe hanyuma akanda gusubirwamo mu kwezi kw'10. Abashinga amateka nabo rero uko ari 9 babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka ya Kenya ikabemeza, ikongera ikabarungika. Rero ivyo byarateje babwirizwa kuza mu kwezi kw'indwi, mu nyuma barateba ariko bagiye kuboneka ejo bundi kwongereze ku munsi wa 4. Icyo rero ni kimwe mu byatumye na mashinga amateka iteba gukora. Ikindi kigira kabiri ni igihugu cya Sudani y'Epfo. Igihugu cya Sudani y'Epfo nacyo mu kwezi kwa 5 kuno mwaka acarungitse amazina 9 y'abashinga amateka bagiserukira. N'ubwa mbere icyo gihugu kizamo na mashinga amateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ariko rero ayo mazina 9 yaranzwe n'umunyamategeko umwe w'umunyasudani y'Epfo, kuko bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Salva Kiir, kandi babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka ikanabemeza. Uwo munyamategeko yavuye yitwara muri sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Iyo sentare nayo irafuta ayo mazina yose, mu nyuma basubira mu kwezi k'8 ni ayo mazina yasubira kuboneka.
Ku munsi wejo rero nibwo hateganyijwe imihango yo gusubukura ibikorwa by'inteko ishinga amategeko. Niki kizaba?
Icya mbere kiri ku rutonde kizoba ni uko abashinga amateka ubu bagiye kuba 54, kuko hongemo igihugu cya Sudani y'Epfo. Igihugu kimwe kikaba gitanga abashinga amateka 9, kare bahoraho 45 b'ibihugu bitandatu, ubure bagiye kuba 54. Bose rero bazorahira imbere y'inama nshinga amateka, barahira umwe wese ko bagiye gutangura ibikorwa, hanyuma bace batora utwara iyo nama nshinga amateka mu kiringo cy'imyaka 5. Atagihindutse rero u Rwanda nirwo ruramukiwe gutwara iyo nama nshinga amateka. Amakuru yo kwizera dufise ni uko umushinga amateka aturuka mu Rwanda, Martin Ngoga, ari wazotogwa ngo atware iyo nama nshinga amateka. Biravugwa ko ari we abashinga amateka 9 baturuka mu Rwanda bashize imbere, arahamenyere kuko yari amazeyo imyaka 5. Bitekanijwe ko rero hazotogwa utwara iyo nama nshinga amateka, hanyuma agakogwa n'ibindi bikogwa harimo gutogwa gutora abatwara imigwi itandukanye mu nama nshinga amateka.
Twibutse ko Martin Ngoga yanabaye n'umushinja cyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru, turagushimiye cyane. Komeza udukurikirane hafi iyo nkuru, hanyuma uzayitugezaho makuru yacu arambuye ata. Urakoze cyane.
Murakoze cyane. Ariko twibutse ko atari byamenye n'inama nshinga amateka iteba no mu mwaka wa 2006, naho yari yateje amezi 9 yose, kandi bitumwe naho n'igihugu cya Kenya kitarabwarungika naho ne abagiserukira.
Urakoze cyane.
Murakoze nawe.
Yeah. Ishaka FPR inkotanyi kuri uyu wa gatandatu ryongeye gutora Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'umukuru w'iri shyaka riri ku butegetsi akimara gutorwa. Kagame yizeje impinduka ku gihugu cy'u Rwanda uko ibihe bizagenda bisimburana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Ariana amajwi umukandida nyakubahwa Paul Kagame yagize amajwi 2340 kubantu 2342 batoye bihwanye na 99.99%.
Madame Marie Rose Mureshya Nkwano mu Rwanda shyaka wa FPR Inkotanyi aratangaza ibyavuye mu matora y'abategetsi bakuru b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe wongeye gutorerwa gutegeka FPR Inkotanyi ku mpuzandengo ya 99.99%. Vice Perezida Bwana Christophe Bazivamo yatoye kuri 97.18%. Naho Bwana François Ngarambe we ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka yatoye kuri 97.5%. Ikigaragara cyo kubategetsi bakuru biri ishyaka ntibahindutse kuko n'ubusanzwe muri manda ishize y'imyaka 4 no muri aya matora buri umwe yamamajwe nk'umukandida umwe rukumbi kuri buri mwanya. Iyi manda abaturiye bazayimaraho imyaka 5 ho gukomeza ari 4 nk'uko byari bisanzwe. Aya matora yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 33 ishyaka rimaze ribayeho. Mu ijambo yagejeje ku barwanashyaka ba FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame yavuze ko ari umwanya mwiza mu kongera ingufu mu rugamba rwo guteza imbere u Rwanda biri mu ntego za FPR Inkotanyi yiyemeje.
Iyi kongere y'inshuro ya 30 y'umwaka wa 30 RPF ibayeho na amahirwe yo kugira ngo dushobore kongera kwitanga kugira ngo dukomeze imbaraga dushakisha kugera ku ntego n'ubundi za RPF nizo twifuza kugeraho.
Perezida Kagame nyuma yo kongera gutorerwa gutegeka ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yanizeje ku Rwanda rugomba kugaragaramo impinduka igihe ku kindi.
Twasuzumye imyaka 30 ishize, ubwo turatekereza n'indi 30 iri imbere n'indi zabaho za nyuma yaho, ariko mfashe 30 yonyine gusa iri imbere. Byaba na byiza ko niyo 30 ugiye uyicamo ibice ukayicamo ibice nka bitatu, ubwo ni ukuvuga imyaka 10 inshuro 6, kugira ngo icyifuzo cyacu twese cyaba yuko nibura buri 10 ukuhise muri iyo 30 turebe imbere yacu tuhereho. Iyo 10 ari twe turi hano dusanzwe hano, ari abaje hano ubundi bushya cyangwa bushya, bajye bahagera basange u Rwanda rwahindutse ruteye intambwe rutari urwo basize. Irango niyo ntego, nicyo cyifuzo, ni nacyo nibwira ko umuryango nk'uwacu ushaka gutera imbere ukwiriye n'abanyarwanda n'ibyo bakwiriye, ku buryo ibintu bihinduka bijyana n'igihe mu guteza imbere igihugu cyacu.
Ahandi Perezida Kagame avuga ko hagomba gushyirwamo ingufu ni ku rubyiruko rufatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza.
Ikindi gice cy'intego nkuru zacu ari uguha imbaraga n'inshingano n'umwanya n'amahirwe urubyiruko rwacu, urubyiruko rw'u Rwanda. Ariko cyane cyane ibyo byose tukabashyira no mu maboko yabo, kumva ko bafite inshingano bafitiye igihugu, atari kuba bato gusa. Kuba bato ni byiza, kuba bato abantu bakora neza, bakora neza, ngira ngo nicyo tubifuriza.
Nta gushidikanya ko igihe urubyiruko rwakwitabwaho nk'uko byizezwa byazaba akaryo ku batari bake bugarijwe n'ubushomeri. Imibare igaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye muri 2017 bari kuri 35% badafite akazi, naho abadafite akazi barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7%. Iyi nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yari imaze iminsi 3 ireba uko ibikorwa by'iterambere ry'igihugu byazagenda mu myaka izaza. Kuri uyu wa gatandatu ubwo basozaga iyi nama banizihiza isabukuru y'imyaka 30 hagaragaye abahagarariye ibihugu by'Ubushinwa, Ethiopia, Kenya na Congo Brazzaville. abo bose bashimye ibikorwa by'ishyaka FPR inkotanye ku iterambere ry'u Rwanda. Hanagaragaye kandi abakuriye andi mashyaka akorera mu Rwanda nabo bakomeje gushimangira ubufatanye na RPF inkotanye riri ku butegetsi mu guteza imbere u Rwanda n'abanyarwanda. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze cyane Eric Bagira ubusa. Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Aborozi b'inka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza baravuga ko badafite aho bubaka impongore zaho bororera inka za kijyambere. Ibyo babivuze mu gihe leta ikomeje kubashishikariza gutunga inka za kijyambere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru kuri icyo kibazo.
Komine Gihanga iri mu ntara Kamayimbo, iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati, Imbo Centre mu Gifaransa, akarere kagwiriyemo aborozi b'inka kuva kera. Muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere. Ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga, Mufasoni Gatarina Nahimana.
Inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46,000. Ariko rero urabona uko buragiro bwagiye burahinduka. Aborozi benshi barimuka bakimukiriyo za Gatumba, bakimukiriyo za Kibitoki, kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza, ariko ziyerera kwa kundi nyene. Inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20. Ariko rero inzungu zirakarigwa no musi ubwiye ugaharura ugasanga nikigitigiri, ejo usanga inyana nyinshi zirakunda gukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbizi jaga zimeze nabi zitagira isuku, inyana zazo zirakunda gutakara cyane.
Naho igiharuro by'inka za kijambere ari gito muri komine Gihanga, ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya. Ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza, ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere. Ibyo bikaza byonyugwa n'uko inka ziherutse kwirukanwa mu ishyamba cimeza rya Rukoko ryahora ari uburaro n'uburagiro bw'inka. Hatungimana Jean Baptiste ni umworozi w'inka, akaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine Gihanga.
Twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu. Mugabo ikibazo dufise muri komine Gihanga nuno munsi leta ico kibazo ntiragikemura. Ayo mavirage rero turimwo hari hawo abusanga bafise metro 15 ku 30, nukuvuga ni parcelle de case na toilette n'igikoni gusa, ntugira hubakira inka izo za kijambere. Ariko baravuga kuko twari dutunzwe n'urukoko, kenshi aborozi wabamuhira inka zikaba mu rukoko akabare zibera.
Mustaneri wa komine Gihanga aratahura inyidogo y'abo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora. Mustaneri Leopold Ndayisaba:
kare inka zahora zirisha mu rukoko, amashamba yarahari, ubwatsi bwari buhari, mugabo uwe abanyagihugu by'ukuri aborozi baramaze kubona yuko atawundi muti atari ugutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza rya Rukoko.
Umugambi wo guhamagarira Abarundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore ni umugambi wa leta. Ivyo bivugwa na Sengiyumva Dieudonné arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu.
Hari itegeko riko riratorwa shaje n'ubwo bworozi bwashizeho kuko inka zose zitegezwa kororerwa mu nkongore, kuko ugomba korora kijambere ntabacorora zanka zingwiza mu nkozi zigenda zitonza umuzi anako n'umuragiro bwarabuze amashamba ya leta yose bararagiye. Mugabo kugira ngo ivyo vyose babikingire ubuturindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bari twemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore. Kwayo makenga rero wumva bafise nawe wari wewe ntureka kugira amakenga. Mugabo kuneza y'igihugu, kuneza ya amvironema, kuneza y'aborozi bo nyene barakwiye kubitahura kumva yuko korera mu ruhongore ari yo nzira yonye nishoboka kugira ngo dushobore gushika kuri za nka za kijambere. Korora nke mugabo kororeze guha umwimbu ugaragara uboneka.
Abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimwo izidatanga umwimbu uhagije. Uwajejwe kugwiza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbu. Sengiyumva Dieudonné agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kugwanya izo zinjira zidatanga umwimbu. Igihanga mu ntara Bubanza, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Nturere kazoza,
nturere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza mushikizwa na studio y'ijambo ku ijwi rya Amerika. Jerome Nyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikwikirana mu rugwezi. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura matati na cyane cyane matati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini. Turi ibukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho turi kumwe n'abatumire batatu. Reka mbere ndabasabe bidondore.
Jewe nitwa Denizo Habonimana, nkaba ndi umunyamabanga nshingwa bikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu Burundi.
Murakoze bidondore nawe mufaso.
Murakoze. Je nitwa Nzoyisaba Urida, nkaba ndi umuhuza mu Burundi mu ntara ya Makamba komine Kibago. Nigishijwe mva mu rwego rwa SNTB.
Ubundi turi kumwe nawe nyine gidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Murakoze cyane. Reka rero tuduge ku ijambo mpere ku mushinga nayo Deni ako muri Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwasa n'abari mu ikoraniro mwari mu biki?
Turi mu ikoraniro rihuza abahuza abantu mu matati y'amatongo mu bihugu u Burundi, u Rwanda na ni ntara za Kivu ya ruguru ni yepfo.
Uretse kuvuga ko ku ruhande rw'u Burundi hari bande?
Ku ruhande rw'u Burundi hariho abaserukira abashinga ntahe, abaserukira SNTB n'abaserukira amashyira hamwe yigenga.
Urakoze. Reka nsubire rero kwa Damiano Macumi. Uvuze uti uri umunyamabanga ntegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'itunganyo ry'amatongo mu Burundi. Mbega none wewe ngaha muri nokoraniro waje kabuki?
Muri nokoraniro nari naherekeje ababahuza mu bibazo by'amatongo, ariko na jewe nari naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya.
Reka nsubire kwa wa mupfasoni. Mupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi SNTB na akari mu mugwi kugeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matongo. Mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho harabo maze gutatura?
Ego cyane, harabo maze gutatura. Nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi baranyumvira. Hanyuma hariho nabandi b'amatongo twarabumvirije turabiyegereza nkuko dusanzwe turabahuza. Hanyuma baratwumvira bigenda neza, bo nyine ubwabo bariyumvikanira, hanyuma gushika ubu namahoro.
Ino muri Kongo hari icyo kuyeyo?
Ego cyane, nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hirya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda. Twarumvise ko hariho abunzi, hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi. Twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane. Gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi, hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje. Murakoze.
Mushinga nayo Deni wari yaserukiye ugwe ubwo abashinga ntahe hano muri rino koraniro mpuza bihugu, hari ico haragaseke bari wazanye ku ruhande rw'abashinga ntahe?
Ku ruhande rw'abashinga ntahe agaseke nini yazanye ningene abashinga ntahe mu Burundi aribo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati yo mu kibano yose harimo amatati y'amatongo, akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane. Icyo nari ndaje ndabatekereye nuko wereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavukanisha kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana. Abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha aba bana.
Umva abashinga ntahe ntaba agira ati nabagabo gusa, harimo n'abagore bari muri nokoraniro.
Mu bashinga ntahe hariho abagabo batiwe n'abagore batiwe. Abagore batiwe n'abashinga ntahe ariko babita abafasoni, mugo bose n'abashinga ntahe. Haje abashinga ntahe rero babagabo n'abashinga ntahe babagore aribo bafasoni.
Kuba ku rwego rw'abashinga ntahe ndakumira abakenyezi?
Urwego rw'abashinga ntahe ntushobora gukumira namba, kuko umushinga ntahe ibanga ry'ubushinga ntahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga, umutima afise ubutungane, afise umuntu w'intungane, abe umugabo canke w'umugore, kuko ukuri ntikugira igitsina. Ukwihangana ntikugira itsina, ukwitanga ntikugira igitsina.
Mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati, cyane cyane aya matati y'amatungo mwavuze, ntimusekana imitwe n'izindi nzego canke abato?
Oya, ntidushobora gusekana imitwe, kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu. Turagerageza kumvikana, haraho bigorana gato. Uyu mugabo impera n'imperuka dutegereza kumvikana, kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu.
None mu bisanzwe imanza z'amatongo ntizijya mu masentare, murabuza abantu kwitura amasentare rero?
Ntitubabuza, ariko abanyagihugu bonyine bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntaye, bakabumviriza, bakabumvikanisha, bakanywanisha.
Mushinga ntaye Macumi Damiano, uzerukire urwego rwa leta wari muri rino koraniro mpuzabihugu, mbega mu mategeko atunganya amatongo mu Burundi, iki kibanza ingendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza?
Nkuko nabivuze, nsanzwe nkurikiranira hafi ibijanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi. Muri iyi nama rero twarimwo i Bukavu, twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo. Rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi, nungutse byinshi kuko na jewe ngiye mu Burundi gukora ibyo bishoboka kugira ngo uruhara rwo kunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo, na cane cane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cane. Usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo. Rero tugiye gushira uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko, mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira.
Izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka biciye imizi nyigisho baronga, nkibaza ko dishobora kubona igikorwa cy'inzego za leta muri ico gikorwa?
Oya, nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari. Dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu, hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu. Iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu, irashobora kwikora ku bashinga ntahe, ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'iby'amatongo. Mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa urwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo.
Mbe nk'iyo bishitse abo bahuza bo mu izo nzego nshasha ziriko ziravuka ubu, bagatunganiriza abantu, mwebwe nko ku ruhande rwa leta haraho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende?
Mu gihe bene amatongo atanu agifise akariganga muhogo, bikagaragara yuko atanu umwe acidoga iryo tongo giwe, arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo rwemewe n'amategeko, kuko amatati aba hari aba yamaze gutoregwa umuti.
Mufasoni urida, kenshi tuzi abapfasoni b'abarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye akumira hari nabone amino gasanga ubwabo baranyuza ngo bakikumira. Muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni tuvuga ko baseruka?
Baraseruka cyane, kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca, kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane, hanyuma ibintu bikagenda neza.
Ko mwari mu ikoraniro hari uturorero twaho abakenyezi baba baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka?
Ego cyane, na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabafasha bigenda neza, barakorera kucyo bari bababwiye, kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo, kuko hari wahungutse n'umusango. Bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo, uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana, nta nico dupfana mbere. Mugabo abahuza barabigiyemo, na cane cane abakenyezi, hanyuma wahungutse araronka itongo hanyuma numusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose na barundi murakoze
mushinga ntaye deninzo habona imana hari ntambamye ubona nkimwe canke zibiri yo bikibangamira igikorwa cizi nzego z'abahuza nshasha ziko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka intambamye izoboneka nuko bishobora kuba bitorohera nko kuja kuraba abatase kuko nugushika aho batatiye kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako barashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyangwa bagakenera uburyo kuja baravugana hagati yabo kurazi ubuye ibikorwa bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni utuntu duto duto ariko nibaza ko atantamamye zikomeye ziriho
hari icyo mwosaba nimba ari ubutegetsi cyangwa ari amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izi nzego ziriko z'abahuza ziriko ziravuka
oya izi nzego nibaza yuko icyo twosaba ubutegetsi nuko bozireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura atacyo binona
aya mashyirahamwe nka Search for Common Ground uri dawe yasaba iki wewe kugira ngo igikorwa cy'umuhuza gitere imbere
icyo no yasaba ubwa mbere nugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo.
Machumi Damiano amareta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere.
Ibi bihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bo bafata mu mugongo twarabonye yuko mu Rwanda urwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Republika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izi nzego z'abahuza na cane cane ko hari migwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifise intumbero amico no saba mashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego rwo ku mutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi urwego rw'abashinga ntahe na urwego rw'abasuzumyi rw'amatongo ku mitumba n'urwego rwa CNTB rwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane z'ingwano Burundi bwagiye buracamo
urakoze cyane nikura ko kamo turangirije ko kino kiganiro ntorere kazoza kikaba cyariko gisamiranira ibukavu muri Republika ya Demokrasi ya Kongo atwari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni Nzohabona Imana nkaba ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
nanje ndagushimiye kubona mpaye ijambo
mufasoni urida nawe ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
murakoze nanje ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro
Uwini shimie ni Damiano Machumi kuruhande kwa leta i Burundi ndagushimiye kwa bitafite ino kigani
murakoze namwe kuba mwadutumiye muri kino kigani
abani shimie ni mwegwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza cha studio ijambo gica kwijwi rya Amerika Jerome Niyonzima na inda kiremesheje ndabipfurize kuruhandikwa mu banyu no mu byanyu naho gutaha
cyari kiganiro ntorere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro ntorere kazoza kabaye naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer Nelson wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alemas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika